Amagara y'abantu. Abanyafurika bafise akaranga ka Australia baje mu biganiro barashize ahabona ibintu bimwe bigira ico bikozwe mu magara y'umubiri n'aya mu mutwe hamwe n'uburyo bashobora kuraba imfashanyo bakeneye. Ibi kenshi biba bijyanye n'ingene bakirirwa hakubiyemo ihindurwa ry'imico, ihindukwa ryo kurya no gufungura, ihindukwa ry'imibano idasanzwe, ingorane mu rurimi no kubura ukugwa nk'uko byakorwa mu mico y'iwabo. Ukuvangurwa bifatiwe ku rukoba, ukwinubwa no kunerwa bihindura vyinshi mu kubaho kwiza kw'abantu. Ibihe vyose umuntu agiye hanze, abantu baratangura kumuraba nk'aho adasanzwe, canke ukabwirwa imbone ku mbone kutoronka akazi kubera urukoba rwawe, canke abana bawe bakabibwirwa ko badazongera kuko bava muri Afurika. Bica bituma urwara umutwe n'umutima. Umurwi w'ibiganiro New South Wales. Abagize imirwi, abashinzwe gufasha hamwe n'abagira neza, barerekanye ingorane kubigenewe kubagara ku mpunzi nshasha, abakenyezi, urwaruka hamwe n'abamugaye. Abitavye ibiganiro barerekana ko ibibazo bijanye n'amagara y'abantu bavuzwe mu mwaka wa mbere wo gutumwa nk'ivyamenyo vyo mu kanwa akenshi vyabandanyije bikomera. Mu bihe bimwe izo ngorane zarushaho kubera ingorane z'ururimi, ingorane z'imico, aho batagaragaza ibibazo vimwe canke kutamenya ingene igisata c'amagara y'abantu muri Australia gikora. Abantu tuva hamwe baratewe inkene no kutumva neza ivyo umuganga tumbwira canke badasobanura kuvuga neza n'imvano y'ingorane z'amagara bafise. Nico gituma ubwo buzitsinda bashire kuja baraba agashijwe amagara y'abantu. Uyoboye umurwi Queensland. Igitigiri cy'Abanyafurika bafise akaranga ka Australia, cane cane abakenyezi, batanze akarorero kaho bataronka ukuvugwa bakeneye, bagaca bikeka ko vyoba biva kutaba batahura mu mico canke ukumvikana bivuye kutajejwe no kubavura. Abagize imirwi bavuze ko abaganga hamwe n'abakozi bajenjwe amagara y'abantu bakumviriza neza, bagafata umwanya wo gusigura ingorane y'amagara n'ingene bovyumva, kandi bakondondera abahinduzi z'indimi bakwiye igihe bakeneye kandi berekenye kubaha ubuvuzi gihanga gukiza indwara. Ikintu cashimitswe ko mu kiganiro n'inkerereno yufata mu mugongo abakora kwa muganga mu kumenya kahise kabo ivyo bamenyereye mu byo biteraze ku Banyafurika bafise akaranga ka Australia. Ivyo bizotuma biboneza kumva neza nta kibazo. Abakozi kwa muganga bavuga indimi zibiri babonetse ko ari ingirakamazi mu kuvura neza. Ndumva ko biri mu guhitamo bavugwa ubukozi n'umugabo canke umugore. Indwara zo mu mutwe nazo zaravuzwe mu biganiro. Abagize imirwi myinshi bavuze ko badashira ukubiri n'imiryango yabo byatumye batandukanya kugira icyo bigeze magara yabo no kubaho neza kwabo, mu gihe abandi bavuga ijanye no kubura akazi, uburaro bwaho hamwe n'imivurugano mu miryango. Mu gihe abandi bavuga ibijanye no kubura akazi, uburaro bwaho hamwe n'imivugurugano mu miryango. Ingaruka mbi zo gukubagurwa no kugirirwa nabi navyo vya ingaruka mbi zo gukubagurwa no kugirirwa nabi navyo vyabaye ibintu bituma amagara y'umubiri no mu bwenge yononekara ku mpunzi nshyashya. Ukwikumira kujanye n'amagara y'ingwara zo mu mutwe kwabonekanye n'ingorane nyamukuru ibuza abantu kurondera gufashwa no kutizigirwa abaganga babavura. Impanuro z'amaso ku yandi ntabwo zimenyerewe mu mico imwe n'imwe. Abanyafurika bafite akaranga ka Australia bavuze kandi ko ugufashwa n'imiryango hamwe n'izindi ntonde byabaye ingirakamaro ku ndwara zifatiwe ku magara y'umutwe. Abitavye inama benshi basavye ko inkuru zitsata biraba ugutoretezwa no kubagurwa zo kwirakwizwa cane kuko hari ukutumvikana bijanywe n'akamaro gufasha bitanga.